Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 I Kigali na FM 93.3 Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 Kisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe ndi muri studio wa gatanu. President wa Amerika Joe Biden mukanya aheje gushikiriza jambo amakungu ni ryo jambo ryiwe rya mbere avuze kuva umugambwe wa demokrate wemeye ko watsinze mu matora Donald Trump yaronsemo amajwi menshi.
I will do my duty as president. I will fulfill my oath and I will honor the Constitution. On January 20th.
Uyu ni president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Muri make aragira ati nzokora ibyo nsabwa nka president, nzorangura amabanga narahiriye, nzokubahiriza ibwirizwa nshingiro. Ku itariki ya 20 ukwezi kwa mbere umwaka uza aha muri Amerika tuzoherekanya ubutegetsi mu mahoro no mutekano. Abatwakoranye bose mu kiringo c'imyaka 4 mwese Imana ibahezagire nk'uko umuvyeyi wanje yahora akunda kubivuga. Ku mugabane wa Afrika naho muri Mozambique hiriwe imyerekano igipolisi n'igisirikare byaburijemo iyo myerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyerekana banki ivyavuye mu matora. Iburaya ubwongereza bwafatiye ibihano bikaze uburusiya n'impande zitandukanye zibushigikiye mu ntambara burimo na Ukraine. Mu bafatiwe ibihano harimo abanyafrika 11. Idoni duhano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. President wa Amerika Joe Biden mukanya gaheze aheje gushikiriza ijambo amakungu ni nyuma y'umunsi umwe Vice President wiwe Kamala Harris yemeye ko yatsinzwe matora bari bahanganye mwo na Donald Trump. Muri iryo jambo yashimiye abo bakoranye yemgira avuga ko ubutegetsi azobutanga mu muco n'amahoro mu kwezi kwa mbere igenekerezo rya 20 ni mu mwaka uza. Ivyingenzi byaranze aranzi jambo giwe turaca tubigaruka ko mu gice cacu ca kabiri icano makuru. Ariko tukivuga kuvya ayo matora ya Amerika, umunyamabanga mukuru w'umwungere Kiliziya Katolika yakeje Donald Trump ku ntsinzi y'iwe matora ya president. Cardinal Pietro Parolin yifurije Trump ubwitonzi n'amahigwe amubwira ko mu byo Ekleziya Katolika imurindiriye ko harimwo ugutorera inyishu intambara zizingamitse isi cyane cyane ya Ukraine n'Uburusiya. Mu kiganiro Cardinal Pietro yagiranye n'amenyesha makuru I Roma yagize ati tumwipfurije ubwitonzi bwinshi kuko ariyo ndangagaciro ya mbere Bibiliya ivuga ku ndongozi nziza. Amenyesha makuru babajije Cardinal Parolin ico yibaza ku vyavuzwe na Donald Trump ko azoheza intambara ya Ukraine masaha 28 acayishu urati reka tuvyizere kuko nibaza ko nawe nyene atabasha bwo gukora ibitangaza afise. Kugira ngo intambara ihere hakenewe ukwicisha bugufi kwinshi no kwitanga cyane, birasaba ko umuntu ashira imbere inyungu rusangi iziwe bwite akazibagira. Turizera rero ko azoshobora kuzana amahoro n'ituze. Cardinal Parolin azuga kabiri mu burongozi bwa Ekleziya Katolika ku isi hose yavuze ko ikindi Vatikano yipfuza ari uko Donald Trump azotwarira Abanyamerika bose. Ekleziya Katolika igize ico ivuga ku ntsinzi ya Donald Trump nyuma y'uko mu kwezi kw'icenda Papa Francisco yagirije abakandida babiri mu matora y'uno mwaka kudaha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu. Papa Francisco yanebaguye Kamala Harris kubera ashigikira abakuramwo inda ku bushake bwabo. Yagiriza Trump nawe kudaha agaciro no gukumira abimukira. Ico gihe yavuze ko uko ari babiri ivyo bakora canke bashigikira ari ibicumuro. Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza ku mugabane wa Afrika. Igipolisi n'igisirikare ca Mozambique vyamijaguye ivyuka bikoroza amosozi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi vyongera bibarungikamwo imbwa mu ntumbero yo kuburizamwo imyerekano bakoze byamiriza ivyavuye mu matora aheruka kuba muri ico gihugu abiyerekanye baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi baturiye amapine n'imiduga n'ibindi bicafu bazibira amabarabara bongera batera amabuye abapolisi n'abasirikare bariko bababuza kwiyerekana. Umwe mafasoni biyerekanye yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko ivyabereye mu myiyerekano vyari biteye ubwoba agira ati twajugumiye tugacana ko ariko ni ngombwa ko dukora iyi myiyerekano dukeneye impinduka. Amasoko, amabanki, amashure arimo na za kaminuza vyiriwe vyugaye muri Mozambique. Venancio Mondlane atwara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akaba ari nawe yatumye ko imyerekano ibandanya kubera mu gihugu cose yabwiye AFP ko igihugu kiri mu bihe bigoye avuga ariko ko abona ko kiriko cerekeza muco yise kwibohora kuzoshikana ku mateka mashasha n'indongozi nshasha muri ico gihugu. Venancio avuga ko yari yipfuje kuba ari mu myerekano yahamagaje ariko bitamukundiye kubera ubutumwa burenga ibihumbi bitanu bw'abamuteye ubwoba yanse kuvuga igihugu arimwo asigura AFP ko ico bikoze atari ku mugabane wa Afrika ntiyavyise guhunga ariko mugambwe Frelimo wemeza ko atahukanye intsinzi matora aheruka kwa muri Mozambique ukabumaze imyaka yababa 50 utegeka ico gihugu. Ubwongereza nabwo bwafata ibindi bihano Burusiya n'impande zitandukanye zabufasha mu ntambara bubandanya muri Ukraine. Guverinoma y'Ubwongereza ibicije ku mushikiranganja jeje migenderanire yavuze ko ibihano vy'ino ncuro biremereye cyane gusumba ibindi byose ico gihugu cafatiye Burusiya mu mezi 18 aheze. Mu bigwa n'ivyo bihano harimwo abantu kugatwe kabo imirwi y'abacangero b'abanyafrika n'abagize uruhara ku bitero vy'ubumara ku butaka bw'Ubwongereza. Ubushikiranganje bw'Ubwongereza n'ayandi makungu muri rusangi bwashize mu bihano abantu n'inganda 56 bashizwe mu bihano harimo inganda ndacumi zo mu Bushinwa zoba zifasha cyane Urusiya cyane cyane mu bya gisirikare izo muri Turukiya, Kazakistani n'izindi z'Iburaya. Ubwongereza busigura ko ibihano bwafashe bigamije kubangamira ahanini utwigoro twose twa president w'Urusiya Vladimir Putin mu by'intambara n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubwongereza bwemeza ko Urusiya bukora igihano no ku isi. David Lemmy atwara ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubwongereza akavuga kandi ko ibihano vy'ino ncuro bizoburizamwo umugambi w'Urusiya wo gutera kajagari muri Afrika cane cane mu bihugu birimo Centrafrique, Libya na Mali. Bashizwe mu bihano harimwo abanyafrika 11. Imyidondoro yabo ntiyatangaje. Ubuserukizi bw'Urusiya mu Bwongereza ntaco buravuga kuvyerekeye ibi bihano. Ijwi Amerika makuru yose muheje kumva n'ayandi mushaka kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni gice cha kabiri cano makuru kiza gushimikira ku matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mukanya yashikirije ijambo amakungu. Muri iryo jambo giwe rya mbere avuze kuva umugambwe w'abademokrate wemeye ko watsinzwe mu matora Donald Trump yarosemwo amajwi menshi. Yavuze ko yahamagaye Donald Trump aramukeza. Ejo Kamala Harris nawe nyene yaravuze ko yahamagaye Donald Trump aramukeza. No musi Joe Biden yaciye avuga ko igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa mbere ko mu 2025 azotanga ubutegetsi mu mahoro. Yashimagije Vice President we Kamala Harris avuga ko ari intwari kandi bakoranye neza. Yashimiye muri rusangi abari bagize leta yiwe, abashikiranganje batandukanye babwira ko nabo nyene bakoranye neza mu myaka 4 bari bamaze ku butegetsi. Ibindi muri iryo jambo avuze mu kanya gaheze turacabitosora bukebuke turaca tubigaruka ko mukanya inyuma yaho Geoffrey Mutagoma agiye kutubwira ibyo Kamala Harris yibanze ko ejo mu ijambo nawe yaraye ashikirije abanyamerika bashimira ahanini ko harimwo abamutoye. Ibindi kuri iryo jambo rya Kamala Harris na Geoffrey Mutagoma.
Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris wari umukandida wa Demokrate matora humuje muri Amerika yaramaze amezi atatu habwira abanyamerika imigabo n'imigambi bafitiye baramutse bamutoye kuba umukuru w'igihugu mu myaka 4 imbere. Muri icyo gihe cyose yarafite icyizere ko amahame ye ibyo yemera n'ibyo yifuza kugeza kuri Amerika aramutatowe bihagije kumuhesha icyizere cy'abatora ngo bamuhundagaze amajwi. Icyo gihe cyose cyashojwe n'ijoro ry'itora ryo kuwa gatanu z'uku kwezi, we n'abamushyigikiye barinze bagera ku munota wa nyuma bagikomanga umuryango ku wundi bakangurira abaturage gutora. Ibyakurikiyeho si byo yarategereje, kuko byarangiye Donald Trump baheganwaga amurushije amajwi. Ijambo ryo kwemera ibyavuye mu matora Kamala Harris yahisemo kurivugira kuri kaminuza ya Howard, aho yasoreje amasomo ya kaminuza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Hari hateraniye abiganjemo urubyiruko.
My heart is full today. My heart is full today. Full of gratitude for the trust you have placed in me.
Uyu munsi umutima wanjye uruzuye, wuzuye ishimwe kubera icyizere mwangiriye, wuzuye urukundo rw'igihugu cyacu, kandi wuzuye ukwiyemeza. Ibyavuye muri aya matora si byo twashakaga, si byo twaharaniye, si byo twatoreye. Ariko munyumve nimvuga ngo urumuri rw'isezerano rya Amerika ruzahora rwaka.
Yakomeje agira ati, ruzahora rwaka igihe cyose tutazarambirwa, kandi tuzakomeza kubiharanira. Tugomba kwemera ibyavuye mu matora. Uyu munsi navuganye n'uwatorewe kuzaba perezida, ndamukeza kandi namubwiye ko tuzamufasha, we nabo bazakorana mu byerekeye guhererekanya ububasha, kandi ko tuzahererekanya ububasha mu mahoro. Kamala Harris yavuze ko yahisemo gushimangira ko mu ihame rya demokarasi ya Amerika utsinzwe amatora agomba kwemera ibyavuyemo. Ati, uko niko konyine demokarasi itandukana n'igitugu, kandi ushaka icyizere cya rubanda agomba kugiharanira. Ariko iki cyizere cya rubanda Kamala yavugaga nticyashoboye kugaragara mu majwi ya rubanda yifuzaga. Trump watsinze amatora yahuye na byinshi bituma isura itagaragara neza muri rubanda. Inshuro ebyiri zose Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika yatoye yemeza ko akurikiranwa. Inshuro enye zose yerezwa ibyaha nshinjabyaha, ahamwa n'ibyaha bishingiye ku gitsina no gusebanya. Mu kwezi kwa gatanu yabaye perezida wa mbere wa Amerika wahamijwe icyaha nshinjabyaha n'urukiko rwa New York rwamuhamyaga ibyaha 34 byo kuriganya inyandiko z'ubucuruzi agamije guhisha amafaranga yahonze umugore uzwi mu ifilimi z'imibonano mpuzabitsina. Inzara ya politiki yasaga nk'irangiye ubwo yangaga kwemera ko yatsinzwe amatora mwaka w'2021 ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere, igihe amatsinda y'abamushyigikiye yagabaga ibitero ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika. Yitwikiriye ibihangayikishije abatora, cyane cyane izamuka ry'ibiciro n'ibyo yavugaga adafitiye gihamya ku rugero rw'ibyaha rugenda ruzamuka muri Amerika kubera abimukira binjira hadakurikijwe amategeko. Byose bituma atsinda Kamala Harris mu buryo butunguranye. Abahanga mu bya politiki babonye yuko kuba Kamala Harris yahisemo kuvugira ubutumwa bwe kuri Université ya Howard aho yize, ahubwira abiganjemo urubyiruko bwari ubutumwa bukomeye, haba kuri urwo rubyiruko cyangwa muri politiki ya Amerika.
The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work.
Geoffrey Mutagoma, urakoze. Kamala Harris rero yavugiye ubwo butumwa bwiwe aho yize. Joe Biden nawe mukanya yashikirije ijambo amakungu abanyagihugu ba Amerika yarivugiye ahakorera muri White House hari ingoro yiwe. Turabigaruka ko handi hatari ko muna nkundira imbere yuko tuza kugaruka kuri iryo jambo. Tubanze twinjire mu gice cico hamwe n'abandi bibaza ku matora ya Amerika. Duhera hano muri Leta Zunze za Amerika. Umugenzi wacu ejo ni Mukankusi, mukanya avuganye na Jules Evase Mutoni aba mu gisagara cha Freeport muri Leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Yatanguye amubwira uko yakiriye intsinzi ya Joe Biden.
Intsinzi ya Trump yaje isa nkaho itunguranye ku giti cyanjye. Ntabwo bivuga wenda ko ariwe nifuzaga cyane ko njyewe ntabwo ariwe natoye Kamala, ariko uko nabonye intsinzi yakiriwe cyane cyane mu banyagihugu abantu barabyishimiye cyane. Nabibonye ku muhanda ejo aho abantu bagendaga basa nk'abagaragaza ibyishimo, ari abantu twaganiraga b'abanyagihugu b'Abanyamerika kavukire barabyishimiye cyane, aho bumva ko intsinzi yari ngombwa, ko cyane cyane ibibazo bagenda bagaragaza bumvaga ko Trump azabakemurira.
Uvuze ko atari we wari watoye, none uwo wari watoye ntabwo yabashije kubona amajwi ahagije wabyakiriye ute byo urabibona ute witeguye ute gukorana n'uwo utatoye
muri demokarasi niko bigenda watowe na benshi niwe ufata inkoni Trump rero nyine tuzakorana nyine nka usibye ko tutasanakorana kuko ari mu bushorishoye ingendo umuturage
ariko hari ibyo umwitezeho hari ibyo umwifuzaho ko yazabakorera
yego icyo umwitezeho nk'uko abantu benshi bagiye bagaragaza ko ekonomi itameze neza kandi nk'umucuruzi Trump ntekereza ko nk'uko abantu mubonamo ko ekonomi ashobora kuzatuma iba nziza
ubukungu
noneho ubukungu bukaba bwiza hanyuma ibiciro bikagabanuka kuko ibiciro ku isoko abarundi nibabona akamaramaze ibiciro biri hejuru cyane ku buryo ibyo biciro bigiye hasi hakabaho imirimo yindi ihimbwa ku buryo abantu bose bashobora gukirigita idolari.
Mhm. Turebye nko ku rwego mpuzamahanga ho hari icyo wumva witeze cyangwa se wumva wifuza ko yazakora kugira ngo yenda isi irusheho kuba nziza.
Icyo kirakomeye cyane ariko nkurikije abanyagihugu hari umunyagihugu hano dukorana w'umurepublike nyine tujye tuganira ibintu bya politike. We ejo yambwiye ibintu bikomeye. Yarambwiye ngo ikintu yumva Trump azabazanira n'icyubahiro cy'igihugu cyacu cya Amerika ngo cyari gisuzuguritse cyane. Bizere ko rero ku rwego mpuzamahanga Amerika izongera ikaba Amerika na none ntabwo nzi igihe kera uko yari imeze yari nziza ariko abantu bamwitezemo ibitangaza azakora kugira ngo icyo cyubahiro cya Amerika cyongere kibe icyubahiro cya Amerika.
Reka ngushimire rero Jules Evase Mutoni.
Murakoze cyane Jenny, umunsi mwiza.
Nsaba ikigongwe gato ururimi rwanyereranye mvuga ku intsinzi ya Joe Biden ariko ni intsinzi ya Donald Trump se ya Joe Biden mwavyumvise muri kino kiganiro mugenzi wacu eje ni mukankusi ahijije kugira handi hato turacatuja mu Bufaransa imbere yaho Geoffrey Mutagoma ndabona yahejeje gutunganya inkuru ku ijambo rya Joe Biden ahejeje gushikiriza mukanya amakungu nyuma yuko Donald Trump aronse amajwi menshi Geoffrey Mutagoma ibiri mu ijambo rya President Joe Biden.
Ijambo President Joe Biden yageneye abanyamerika nyuma y'amatoro cyaka ryaherukaga gutsindwa ryari rigufi ariko ribumbata ingingo atahwemye kuvugaho igihe cyose amaze ku butegetsi bwa Amerika. Yavuze ko yemera ibyavuye mu matora ko yahamagaye Donald Trump wa yatsinze kumukeza agahamagara na Vice President Kamala Harris kumushimira umwete n'ubwitange no kutizigama yagize muri iki gihe cyo kwiyamamaza. Campaigns are contests, competing visions. Kwiyamamaza no guhiganwa n'ibyerekezo bitandukanye bihiganwa igihugu kigahitamo kimwe cyangwa ikindi. Twemeye iby'igihugu cyahisemo. Navuze kenshi ko udakwiriye gukunda igihugu cyawe ari uko watsinze gusa, ko udakwiriye gukunda umuturanyi wawe ari uko mwemeranye. Ni ibintu dukwiriye gukora hatitawe ku watowe uwo ari we wese. Ntiturebana nk'abanzi, ahubwo turarebana nk'Abanyamerika.
President Joe Biden yashimye cyane inzego zatunganyije amatora harimo n'abakorera bushake bakoze umurimo ukomeye. Yavuze ko ikibazo cyo kwemera ukuri n'imikorere y'inzego zishinzwe amatora muri Amerika gikwiye kujya ku ruhande, yemeza ko zakoze mu kuri, mu kutabogama no mu bwisanzure kandi zikwiriye kwiringirwa.
Ibisubiza abantu inyuma ntibibura, ariko gucikiriza ibyo watangiye ukabireka nta wabibabarirwa. Mwibuke ko kuba dutsinzwe aya matora bitavuga ko dutsinzwe burundu. Ni urugamba rumwe tudashoboye gutsinda. Amerika y'inzozi zanyu irabahamagarira kubyuka. Iyi niyo nkuru ya Amerika mu myaka irenga 240 igikomeza. Niyo nkuru yacu twese, si ya bamwe muri twe. Bizagenda neza, ariko tugomba kutarangara.
Muri iri jambo ritarengeje iminota 6, President Biden yijeje abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro na Donald Trump watsinze amatora.
Nk'uko abaturage bakoze akazi kabo, nanjye nzakora akazi kanjye nka perezida. Nzubahiriza indahiro yanjye nkurikije itegeko nshinga. Tariki 20 y'ukwezi kwa mbere tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri Amerika.
abakozi bacu beza cyane, ndabashimira imbaraga nyinshi mwashyize mu bikorwa mwakoze imyaka inishize. Ndabizi ko ari igihe kiruhije.
Perezida Biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi 74 gusa. Avuga ko hari byinshi bakoze bifitiye akamaro Abanyamerika, cyane cyane ibirebana n'iterambere ry'ubukungu. Yavuze ko umusaruro w'ibyo bikorwa Abanyamerika bazatangira kubona mu minsi ya vuba.
Dusubire kandi rero kuco bamwe n'abandi baza ku matora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rya nyanja ya Atlantique mu Faransa. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya avuganye na Salvatore Nahimana n'umufaransa akomoka mu Burundi akaba akora muri Leta y'Ubufaransa. Yamubwiye ko abarimyi n'abagwizatunga bo muri ico gihugu bafise ivyo bashorera muri Amerika hari amakenga y'ibibarindiriye. Salvatore atangura avuga uko yakiriye intsinzi ya Donald Trump.
Urumva iyo ntsinzi ya Donald Trump irateye ubwoba cane cane amakompanyi asanzwe adandariza ibintu hiyo, nk'abantu badandaza umuvinyu, nk'abantu badandaza champagne cane cane. Baribaza yuko amatax agiye kuba menshi, agiye kuba manini, hanyuma abantu biyo basubire kunywa izo nzoga. Hama abantu bazikora bino nabo barima nizabibu ugashusanga bibatera ubwoba. Hanyuma n'ibindi abanyepolitike nabo bavuga bati mbega Donald Trump azoshigikira OTAN canke azohava bivamwo. Urazi yuko va ingwano ya kabiri yo kwisi igeza Abanyamerika muri OTAN barakomeye cane. Hama urabona n'izi ngwano ziri kwisubu uravye nka Ukraine ukaraba birya bibera muri Moyenoria vye biratera umutima uhagaze abanyepolitike mbere n'abantu bati mbega bizogenda gute.
Ariko hariho abantu benshi bibaza ko Perezida Trump ashobora guhagarika izo ngwano nkuko nawe nyine yavyitangarije.
Yego biravugwa na vyone, mugabo hari habandi baza barasukamwo mabisi bakavuga bati ni ngorane zikomeye cane, bati mu minsi mike ntibishobora gutoregwa inyishu kubera kuko nko muri Ukraine urabona aheze imyaka bagwana. Ntibovuga bati tureke aha Barusiya bamaze kwifatira tuhabahebere ama negotiation hamwe bagiye bakabivugana. Urumva n'izindi ngorane, mugabo urumva rero Abanyamerika ko aribo batanga amahera menshi muri ijyangwano yo muri Ukraine, babaha n'ibigwanisho. Urumva igihe bo bihagarika ingorane yo ciba nini cyane. Hanyuma ariko n'igitero ubwoba abantu, urazi yuko Trump yari yashize ambasade ye i Jerusalem n'abandi avyibuka neza. We ikijya kibazo c'abanyapalestina Trump we ntiyigeze akivuga. Urumva ivyo vyose rero abantu baribaza ingene bizogenda n'ingene bizoza biravugwa n'ingene bizosubirwa mu buryo. Hanyuma urabona inama yo kwisi yose oni urazi kwifise ivyiyumviro kuri izo ngorane. Mugabo Trump nawe hari ivyo adashize hamwe n'iryo shira hamwe mbere n'abandi banyepolitiki. Mugabo urumva rero je uko niyumvira harya hariho ibintu bivugwa kugira ngo umuntu atogwe yashitse ku butegetsi naho ukuri kukaja habona. Reka turabe ingene azoza arabigira azarabikenyura muri izo ngorane imwe imwe yose.
Imigendanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'Uburayi ni imigendanire ikomeye cyane rwose imaze imyaka myinshi. Hari abantu bibaza ko muri politike yo hanze ya Perezida Donald Trump azokora ibishoboka byose kugira ngo iyo migendanire ntitosekare. Uko namwe niko mubibona?
Urumva ibyo ni bimwe nakubwira. Niyumvira yuko iyo migenderanire naho yohunyagara gatoyi izomanuka cane kubera kuko harya barakeneraniye. Urabona bose bashaka kugira ngo Abashinwa ivyo bakora ntibize aha ntibigende muri etazini, bagashaka yuko vyose bija hamwe. urumva hari ibintu abanyamerika bakeneye abanyaburaya n'abanyaburaya bakeneye abanyamerika ivyo ndimvira yuko bazoza baravyigira hamwe bakaza baratora inyishu ku kibazo kimwe kimwe cyose
nahima na Salvatore murakoze cyane gose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika.
Frédéric Nkundikije yavuganye kandi na Eric Nsengimana twari ishami ry'urwaruka nyafrika Jap Africaine ryo mu Burundi we yatanguye avuga nawe nyene uko yakiri insinzi ya Donald Trump.
Twakiriye neza insinzi ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kubona asubiriye kwizerwa n'Abanyamerika bose kugira ngo asubire ayobore Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere iterambere rirambye no kuyiteza imbere nk'urwaruka mu karere kacu tugira ubuyobozi burangwa n'indero ikwiye ari ingabire izofasha guteza imbere imigenderanire hagati y'ibihugu byacu. Intambwe ya Perezida Trump yo kubaka igihugu yifashisha ibyo bikorwa bya demokarasi bituma duheza tukabona icyitegererezo gishyashya nk'abarundi.
Umushenerik Nsengimana yokete mwandiki mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukera mu 2025 Donald Trump mukabushira ku rubuga rwanyu murizeye ko ubwo butumwa uzomushikira.
Turabyizeye ko uzomushikira kuko turazi ko nga mu gihugu cy'u Burundi hariho abakurikirana ibikorwa biba biri kubera mu gihugu na cyane cyane ubuterekizi bwiwe ubuterekizi bwa ambasade ya Amerika kandi tugomba gushikiriza ambasade ya Amerika kugira ngo ishobore kubushikiriza Washington. Hanyuma kandi turazi ko abari abakumbuga abanyamerika babiraba kandi twabwanditse mu rurimi yumva n'abanyene turazi ko bwamushikiriye kuko twamutakinze.
Ibintu mwifuza mu ishyirahamwe ry'urwaruka Jap Africaine ko Perezida Trump yorangura mu mezi ya mbere cyangwa mu myaka ya mbere yiwe, ibintu mwifuza ko Perezida Trump yorangura agashyira mu ngiro ni nk'ibi.
Ibyo twifuza ko yorangura ni ukomeza imigenderanire ya Amerika na Afurika. Ibintu by'ukwama bari kubakoresha abanyafurika urabona ko atabishyigikiye ahubwo ashyigikiye ko Afurika by'ukuri ukora ibikorwa byo kwiteza imbere ishyigikire ibikorwa by'iterambere mu bihugu byabo. Icyo ni cyo cya mbere twifuza ko twashimiye ko itorwa ryiwe kuko ntirikumira n'umuntu avuga ukuri akavuga uko umuntu yifuza kwaba. Hanyuma turifuza ko rero yoshikira cyane imigambi y'ugwaruka nka kujya Perezida Obama igihe yari yatoye porogaramu y'ugwaruka mu bijyanye na leadership. Turifuza nawe nyine ko iyi porogaramu ikomezwa ya Amerika yuko yigisha ugwaruka ibijyanye n'intwaro ibijyanye n'ingene bashobora kuyitunganiriza ibikorwa no gutwara ibijyanye no kwihangira imirimo kuko muri kino gihugu urabona ko na nyenshubahiro umukuru w'igihugu cyacu nawe nyine imbere iterambere nawe nyine turifuza ko yoshyigikira muri ibyo bikorwa kugira ngo dushike ku iterambere rirambye mu 2040 igihugu cy'u Burundi kizaba ari igihugu cyifashe Afurika izaba ari Afurika iteye imbere.
Ijwi ry'Amerika nuko rero hambavu y'abafise ivyo bavuga ku matora y'Amerika ariho n'abategetsi batandukanye babandanya gukeza president azoba wa 47 aha muri Amerika Donald Trump. Muri abo bategetsi harimo president w'u Rwanda Paul Kagame yamwandikiye ubutumwa bicije ku rwa X amugira ko yiteguriye gukorana nawe kunyunguza ibihugu byompi. Ku ruhande rw'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yavuze ko yizera ko bazokorana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burundi mu byo gufashanya. Muri Tanzania Samia Saluhu Hassan na wati tuzokorera hamwe kugira ngo uguterana hagati ya Tanzania na Amerika kwiyongere. Ku ruhande rwa Kenya President William Ruto na wene ya mukeje amugira ko yiteguriye ko babandanya kuzokorana kandi bagakorana neza. No muri Ethiopia nuko umushikiranganje wa mbere yamwifurije amahigwe masa. Iroma naho mu Vatikano ubwungere bwa Ekleziya Katolika bwamwifurije ubwitonzi bwinshi. No ngaha dusozire amakuru yacu makoze kutwumviriza naho dugaruke ngaha ku radio ku bugangurukana bumenyi ho turaza kubandanya Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Kuri micro mari kumwe na Diane nahaze umuhinga bw'ivyuma na Dietaha na Junior bari kumwe bakoze mugira umugoro wa mwiza aho ubutari umunsi mwiza.